Twashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe mukatwumva tankomanzi kuri FM 88.9 ya Radio Ijwi Riyobora. Kwisi hose tuli live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Adresse yacu ya Instagram, YouTube na Facebook ni VOA radio yacu. Ikaze mu kiganiro muri sanga tuno munsi mwateguriwe mukamubwiye gushikirizwa na Joe Diane Ninahazwe. Ni kiganiro kiremesherejwe muri studio ya gatandatu y'Ijwi rya Amerika.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Kuva mu kwezi kwa munani kuno mwaka w'2021 umugambwe w'abadasigana Iprona ufise indongozi nshasha n'indongozi hari abadasigana bavuga ko atazemera. Uyu mugambwe washinzwe na Ludovico Rwagasore yarondeye intaya yo kwikukira mu gihugu cy'u Burundi haheze igihe kinini cyane wama mu matati yatumye wicamwo ibice atari bike ndetse biviramwo ukwirukanwa kwa bamwe mu bahoze mu nzego zitwara igihugu cy'u Burundi. Aha turatanga karorero nka Gaston Sindimwe yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu mu Burundi. Kazoza ka Iprona na kahe ubu Iprona y'abadasigana ihagaze gute? Hari ico bakiriko kirakorwa kugira ngo amashami atandukanye y'uwo mugambwe agaruke ku muzi umwe biyunge bagira umugambwe umwe? Utwo ni tumwe mu tubazo tuza guca ijya nino mu kiganiro muri sanga cuno munsi. Twabatumiriyemo Olivier Nkurunziza atwara ishami ryemewe na leta, n'ishami banavuga ko ryoba riri mu kwaha kwa leta y'u Burundi. Olivier, ivyo nivyo canke sivyo? Ikaze ku Ijwi rya Amerika mwishura kuri ako kabazo.
Murao gose turabakengurukiye ku butumire. Ubwa mbere umugambo w'abadasigana n'umwe nta shami dufise, ariko arashobora kuba hari imigwi y'abadasigana canguriya ashobora kubashambura, ariko umugambo wemewe mu Burundi wemewe n'amategeko w'abadasigana n'umwe na ivyo vy'amashami n'umuntu uwo ari we wese, kandi ntabwo kwitirira umugambo wa Rwagasore twebwe tubisobikira imbere y'amategeko. Nikizera ko ivyo vy'amashami ari mvuga z'abantu bashobora kuvuga, kandi ntawe ubabuza.
Uwo muvuga rero umwe wemewe ni nawo muramutswa Iprona mwashingishije mu kwezi kwa munani mwari musanzwe muri n'umunyamabanga mukuru wayo.
Niko nimeze ko kwiyemerwa ry'umugambo w'abadasigana ni itariki ndwi z'ukwezi kwa mbere mu 1996. Nta wundi mugambo wemerwa mu bushikanganji bw'intwari hagati y'igihugu watuye kwemerwa wemererwa ko uja mu migambo myinshi mu 1992 gushika uno munsi. Rero nawe ndi mugambo nzi, ariko uwovuga ko ari umuntu ashise ishabu canke ikindi iyo nibise guhera ko ari ubundi mugambo.
Ego turi kumwe kandi na Tatien Sibomana atwara Iprona itavuga rumwe na leta. Tatien Sibomana, ikaze ku Ijwi rya Amerika. Nuba amategeko ntarabemerera nk'umugambwe ngaho mu gihugu gukora nk'umugambwe ngaho mu gihugu cy'u Burundi, hama mwisanga muri abo Olivier avuga ko ayo mashami atazwi?
Murakoze. Mbere yo kwishyura ikibazo nagira ndamutse abamenyeshamakuru mwese bo ku radio Ijwi rya Amerika, kuko kuva basubiriye kwemerera ko iyo radio isamirana ntitwari bwavugane na rimwe. Arakabiri ndamutsa n'abayumviriza bose mpereye ku badasigana abo nyine. Ikibazo rero mbajije Olivier avuze ko umugambwe wemewe kwizina rya iPronar umwe n'izanze uko mateka karabuza kwemera imigambwe ibiri isangiye izina rimwe. Icyo ni kimwe cya kabiri, amashami ari hose kuvuga ko abahemewe n'amategeko kuko nabihereye ko amategeko yemera umugambwe umwe, ariko rero si ukuvuga ko atamashami ariho, aho ko bari ukwihenda cyangwa kwirengagiza ukuri kandi ukuri kuzwi n'abadasigana bose, reka mbere n'abakunzi ba iPhone n'abantu mbere barabizi bayenda reka bakunzi cyangwa abanywanyi. Ikigura rero ko amashami ariho, sinavuga mbere n'uko ari n'amashami, hari n'aho ibyo byemewe rishobora kuba ari naryo shami twokwita ishami cyangwa abadasigana bokwita ishami, kuko turaze kuva habaye ikoraniro kaminuza ridasanzwe zo gusubiza hamwe abadasigana byabaye mu 2009, umugambwe wari wabaye umwe, ariko kubera uburongozi bubi bw'icyo gihe umugambwe waratabatanzwe, hanyuma abarenga ibice bibiri kuri bitatu by'abari bagize komite nkuru barakurwa muri uwo mugambwe, gutinda naho twitwara turacinga n'imanza ibintu kuva icyo gihe rero mu 2010 ntibirigera bisubira mu buryo naho izo manza ziri aho. Rero wumva uwayovuga ko atamashami ariho cyangwa umugambwe ari umwe, nibaza ko abivuga bizi n'ahandi ibintu bimeze uko.
Tasia Sibomana, murakoze kuntasha muhaye abakozi b'ijuru rya Amerika gusa mu Burundi n'ubu ntiturumvikana aho turacari ku mirongo migufi ya shortwave, abatwumva gutyo, ariko turizera ko bizokemuka tugashobora gusubira kumvikana kuri za FM zitandukanye. Olivier Nkurunziza, muti nta mashami ari muri Pona, ariko Tasia Sibomana ati mwanka mwakunda ayo mashami arimwo kandi naje nawe nyene atwara amwe muri ayo mashami. Nukuvuga ko kubganya umutarumva ivyuko hari abadasigana bavuye muri iPhone abaja mu kugira iPhone azabuzindi zitandukanye, nivyo mashatse kuvuga
n'ejo no cyiza kugira ngo abarundi bavyumve neza none habatanze babizi. Na mujyango cyane cyangwa hamwe abantu batagira ingorane bashobora kutumvikana kuri iki cyanye kiriya, ibyatumye abadasigana bagira ingorane ni bintu bijyanye na kahise mbere n'itunganywa ry'umugambwe cyangwa igihugu. Ibyo rero iyo muvuga ngo jende wongo uyu mugambwe ngo hariho amashami ngo hariho ishami gituku, niko bivuze ko hari ishami ry'umugambwe no kuvuga ko bufite agence, niko biba bikunda niko biba bivuga mu Faransa agence du parti prona. Aha ibyo nayo ni inzego ziba zikurikira umugambwe ziri mu ntara ukurikira, naye ahubwo ijambo gisha bakoresha ngo ati inyigwi y'abadasigana cyangwa abahoze ari abadasigana bababatwe n'iki cyanya kiriya bwabo bifuza kuguma abadasigana, ibyo na byo nabifatirahe. Umugambwe w'abadasigana wagiye bagira ibibazo sitwe twabiteye twakuze tubyumva kandi tubibona gushika dushike nawe turongora umugambwe dufatiye hafi turetse ibyo 62 igihe kuri wajyana ko bashyiraho indongozi z'umugambwe, reka duhere 98 ku byo bise mukasi abo kwa mukasi nabo ku mugunga. Iryo shami igihe ryavuka babyuka bariko turiyaja mu byo kuganira imigimo itemewe yuko baja muri Yarusha n'ahandi, ibyo byaratsindikaje umugambwe igihe bashyiraho Weekend Kingama, niho havuka uwo mugwi witwa uwo kwa mukasi 1994. Ibyo rero byaravanye n'igihe twarimo, kuko murabona yuko umugambwe w'abadasigana wari uhezeje kuva ku butegetsi. Abantu rero iyo umugambwe wahora ku butegetsi utahora ku butegetsi hazi iyindi ngendo y'abandi yo kutagira wumvira cyangwa kubaha, ibyo byarabaye. Ikindi nacyo cyaciye kiba n'amagume yaciye atera mu gihugu arahitana abantu benshi, abantu barahunga umugambwe urasubira gushika mu gihugu w'abantu ushikemo. Rero umuntu yakubwira ahari kubera imibabaro y'amagume twarimo byarumvikana ko imigwi igi canke iri gukurikira umuntu ikiyitirira umugambwe. Ibyo rero umuntu wari kerekingamba canke akabibyo nibyo abadasigana rero bagiye barabidogadoga bivanye n'ibihe bya politike twaciyemo amagume twabaye mu 2009. Bavuga nibyo twaragerageje gusubiza hamwe abadasigana kugihe batoraniyo yanka bwana abudasigana bazicara ariko naho nyene n'ibyakunze kuko ingorane zabaye tasiana ringa arabizi icyo byavuye ko kubera ishyirwa mu ngiro byaje kuba gusubiza hamwe ritari ryahereye neza hasi ngo abantu banywane hageze mu nama ya biro y'igihe bamwe nibajemwo haciye habaho iyindi migwi ibabara gatasiana baje kumushyira muri biro y'igihe bayimenda akavuga ati nanjye naho ndi mwaba bataje Amerika rezo ataje ibyo byaratumye hagenda haravuka iyindi migwi. Ikindi cyatumye abantu bagenda baragira imigwi urasanga ari ibibanza by'icegera cy'umukuru w'igihugu aho bamwe bavuga bati ngiye kanshigikire icegera y'u ndande ndoroye iki gatusanga icegera cy'umukuru w'igihugu n'umukuru w'ubugambwe bibe bimwe habaye amatati hagati yabo umugambi uzize ingorane. Ibyo rero ingorane ziye mfatira ko ari abantu baba bafite ingorane ndangorane zifatiye bukaranga mutima ku mitwarire n'iyindi nayo kuvuga ngo umuganga w'abadasigana uri mu kwako ku butegetsi nakwaha ku butegetsi niwe kwe kwiramo ariko umuganga w'abadasigana ni umugambwe mu itunganywa ry'igihugu udashobora guhara ukamuterera mu buzima bw'igihugu. Iyo rero umuntu aterereye igihugu akaba ari byo bavuga yuko ari kuja mu kwaha
yego tasian sibomana Olivier aradondaguye bimwe mu byo yibaza haravutse ico yanse ko twita amashami wavuga ati ni vyitwe imigwi vyongere vyitwe hari abahoze arabadasigana vuza abahoze arabadasigana utwo tubazo adondaguye nitwo twatumye muja mu mirwi canke mu mashami canke uko avyise uko mwebwe mushaka kuvyita
mukirundi bavuga batamenyara gutwenga arayawe nibaza ko nakubwirwa ndasubiramo bimwe mugabo reka mvuge muri make arazi neza mu 2009 ingene umugambwe wari witunganije mu nzego kuva hasi gushika hejuru hanyuma aho habereye uburongozi bubi aricyo jewe nshyirako uruhara runini mu bituma umugambwe wacu ugira ingorane mu burongozi bubi a mauvais leadership. Ubu rero icyo gihe yanyu yankana na bamwe bari bamushyigikiye bari bafise intumbero yuko bakorana n'umugambi uri ku butegetsi. Hanyuma umugambi turona nawo urafise akaranga mutima kawo urafise ibibazo bihanze abadasigana n'abarundi bose urafise rero ingene utegerezwa gufata intumbero pozisiyo politike zawo kuri ibyo bibazo. Niho rero kubera bo bari basuye umugambi wo gucudika n'uri ku butegetsi yabona ati aba bantu ije guko ziri zikaguma gutya bizogora ningene umugambi w'ipfuna wama mu kwaha kwa CNDD-FDD. Niho bafata intumbero yuko bakura mu nzego abantu bashika narivuze ibya 2023 z'abagize komite nkuru
kandi namwebwe mwarimo
shaka tuzeshwara muri inzandiko ziriho no mu bushikiramarangazi bw'intwari hagati mu gihugu ziriho no mu butungane kuko twitwaye dusinyisha abantu bari mu nzego gutindaho dutsindiza manza si ibintu rero umuntu avuga mu kirere ataho bifatiye. Icya kabiri ni uko umuntu avuze ngo abahoze ari abakuru abaja muri leta aho naho nyine ni yindi ngorane kuko urabona n'ubu bitwa ngo bari mu nzego mugabo uwo babaza uwari mu nzego ku izina rya IPRONA icyo ashobora kubuza cyangwa icyo aterera nibaza ko nabo nyine cyo bagora kuvuga umuntu yitwa ko ari icyegera cy'umukuru w'igihugu ntabasinya ku rukaratasi na rumwe uwo uvuga ko uwo mugambi uri guterera iki mu bintu by'ingene igihugu kirongowe. Icyo rero cyaba gituma aho cyo hava gituma abantu bibaza ngo uri kuraterera ibyo rero byaratuma abantu baca baja nabo ngo turatwara bakaja ngaho bagashyikira ibitari byo inyungu z'umugambwe n'iz'abadasigana bakibagira ngo baratwara ngo bashyigikire ibyo iby'umugambwe uri ku butegetsi ashyigikiye.
Olivier
abadasigana benshi baca badegukirwa mugabo ahanini ibyo bibiri bya bitatu abari bagize inzego zo muri 2009 bejeje kuranywa kaminuza yo gusubiza hamwe aravugana bangahe basiye mu nzego z'umugambi kuko haciye haja harakurikirana amakongre atakurikiza amategeko kubera urumva abo bategereza kuyajamo bari bakumiriwe imanza turazitsinda n'uwo makupa ari ngaha mugabo kubera gifite mu kugufata na munda n'umugambo uri ku butegetsi bizigize bizikurikije muri makere ibigoye ibona mu butegetsi uburongozi bwayo bubi buca bufatanya n'umugambo uri ku butegetsi nawe ugashugomba yuko baba ibikoresho umugambo ibona ntubwire umurongo wawe ntugire ideoloji yawo ntugire pozisiyo politike zawo kuzagira hanze igihugu nicyo nta bindi ibisigaye no gukwegera kubisa.
Ego turaza kugaruka kuri ibyo by'uburongozi bubi Tasia muvuze, ariko Olivier hari akantu Tasia avuze ati kuja muri izo nzego ubunye nk'abatowe ngo babaserukire mu nama nshinga mateka, reka tududure ko tuvuge Gaston Sindimwo yahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi ubu ahagarariye ari mu nama nshinga mateka nkande ko mwamuvanye muri Pole.
Inaho bageje cyane mu kubanza kumenyesha barundi n'abakuru ko ukuja mu nzego z'igihugu ko muganga w'adasigana n'ino iri mu byizwa shingiro. Ibyizwa shingiro by'u Burundi abantu bataye mu 2018 natwe muganga w'adasigana tugerageza guterera n'ibyo uno munsi biriko birakurikizwa. Uno munsi kuvuga ngo umuganga w'abadasigana ngo mbega umaze iki n'iki gihugu uragifise gihambaye n'iki gihugu nawe reka guterera wanagomba ibyo tasiyana avuga guterera igihugu naho utoba uri mu nzego ukavuga ibitagenda neza ugaterera inoze y'umugambo urabaho kandi ugashikiriza ibyiyumviro. Icyo nemeza gusa nshobora kuvuga ni uko tudashobora guterera uko tasiyano yiyumvira bijyanye n'uko yoba yigendeje mu ico gihe kuko igihambaye ni uko umuganga w'adasigana ufise ingendo n'ibyiyumviro byawe. Ingendo zawe ni iki? Ni uko ikintu cyose kizana amahoro mu gihugu bidushobora kureka kugiterera.
Ego imbere ko mubandanya Olivier
ushobora kureka kugiterera
imbere ko mubandanya muterera mufatiye kuki mufatiye ku karanga mutima ka Iprona ku vyumviro vy'abadasigana batandukanye babanjirije uwo mugambwe n'abahari vyo kwa Gasore yagiye ababwira canke muterera mufatiye ku bindi vyumviro vya politike biba bigezweho mu ico gihe.
Kuba uri mu mugambwe ca mbere nuko umugambwe uriko urakurikiza amategeko yawo. So kuvuga ngo nuko jewe nashavuzwe n'iki nkagenda nk'ubu urumvise ibyo Tasiana avuze ngo 2019 haciye imyaka 12 bamwe barapfuye abandi baranavuyemwo uwo mubazabo muri komite centrale yo bafise no munsi batoba bari mu mugango no munsi kurakora n'abasiyo bavuga bari kumwe akavuga ibyo bice yotangana nubwo muri kuravuga ngo mbira komite y'umugambwe yo kuri ba 61 niyitwara umugambwe mwene iyo ngwara itavuye mu bantu icituma umugambwe udatera imbere. Umugambwe rero utwagwa na benewo aba ariko barawuterera. Ndazi neza ko abadasigana mu nzego zawo mu makomite central y'ibiro executive
reka tubanze reka tuje ku mirongo ya telefone twakira abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Icyo nshaka kuvuga nuko abadasigana umwe wese ingorane wese afise twama tujumviriza y'abadasigana ndetse twamaze kubumviriza ikibazo umwe wese afise tugatumviriza tugaterera n'izindi zavuga tuti ahubwo bigende uko mwe mushaka kubikora ubutariko nawe akavuga ati dutereje icyo nicyo gihambaye. Nayo kuvuga ngo icyo kuvuga imyaka 50 iri imbere iheze ntaho byo dushika.
Reka turaza ku hariho akabazo kanje mutarishura ko ka bamwe mu bari mu nze mu bibanza byitwa ko ari vya Iprona ariko batakiri ku rutonde
rw'abadasigana abatowe n'ibintu bisanzwe twarabivuze. Ikoraniro kaminuza ry'umugambwe yaratangiye hano ku badasigana bagize amakosa tujbaze amategeko y'umugambwe twarabakuye mu mugambwe. Ubwo amategeko rero avuga nta kindi icyo dukora twe umugambwe w'adasigana tubishikiriza inzego z'igihugu tubishikiriza inama nshinga amateka tukabaza cour constitutionnel nibo bazofata ingingo nabo bantu baba bahanye barafise uruhusha rwo kugira inzego bituye. Twebwe rero umugambwe w'adasigana icyo twemeza ni uko uwonye ataduserukira kuko nta kintu mudasigana turindiriye rero c'amategeko avuga bazotwishura mu gihe nyirico tuzobayishura ariko gushika uno munsi
urakoze Olivier Nkurunziza. Tuje ku mirongo ya telefone twakira abakunzi b'ijwi rya Amerika bifuza ko dusangira ikiyago. Turahera kuri Eric ikaze ku ijwi rya Amerika. Uherere hega Eric Lusaka muri Zambia. Turi kumwe mu batumire na Tatian Sibomana twara ipona itavuga rumwe na leta y'u Burundi hamwe na Olivier Nkurunziza aramutswa ipona batari bakavuga ngo yigire ubutegetsi bw'u Burundi. Akabazo kawe kuri izo mpande zibiri.
Ego kambere ko ndabahaye n'ibi.
Barakumva duga ku ijambo. Eric ni turiko ta.
Ego ndi kanda bumva ne.
Duga ku.
Ego nari kumvuga ni nta kunene nabo kwitara hamwe hanyuma bagatorera hamwe umuti w'ibibazo bafitaniye batarinze kujya mu nduru.
Reka duhere kuri Tatian hama Olivier nawe aca kwishura gume ku murongo Eric ngaho Lusaka Zambia. Tatian wumvise akabazo ka Eric muri Zambia.
Ego nacyo mvise kandi nibaza ko atarira busema. Aho nakubwira ko twaburanye izo manza ntitwazirondera ngo dukure mu uyu cankuriye. Twazirondera kugira ngo umugambo usubire kuba umugambwe. Ariko kubera justement abo batagomba ko umugambo w'iprona ugira cya kibanza bategereza kugira uterera uko bategereza guterera uravye akaranga mutima kawo ingorane z'igihugu n'iz'abadasigana baranse kwizo izo manza zikurikizwa. Nico gituma rero jewe ndi kumwe n'uwo Eric twebwe twamatu twemera yuko uwo wese azoba yitwa ko arongoye ishami ryo kumugumya azovuga ko tuzamwe kuvuga mu kibazo cy'ingene abadasigana boja hamwe tweze tuzomwumviriza kandi n'ubu nawe Olivier arabitse ababisubije ibuti muri iyi minsi reze arabatse icyo twayikwemera ni byarakibitse ntiyatadohoka ku ijambo bari twavuganye ko arije gutongwa bica tujya ku kibi cyewe n'ubu ndamurindiriye icyo twavuganye twasezeranye n'ubwo abadasigana turi kumwe kandi arazi ko bariho nawe nirirwa ndasambura ibyo yavuze byose arazi ko amakomite ariho arazi ko abadasigana bariho kandi arazi ko ijwi dutera ryumvwa n'abadasigana benshi gusumba abumva ibyo batera bo kumuguma ari cyo gituma rero twebwe nk'uko Erika bisaba twe turindiriye Olivier ko yaherije gutogwa kurongora ishami ryo kumugumya turamurindiriye ko twari twabivuganye ko duca tujya ku kibi cyo kuraba inyana badasigana hasubira hamwe mu majambo make ni uko ni ukivuga.
Olivier mwumvise akabazo ka Eric ari muri Zambia.
Nabyumvise kandi ibyo aterera turabyumva ariko nabo bamaze asubire mubwira abantu kuko iyo muriko muravuga ku iradiyo ngo ishami ryo kumugumya nta shami kumugumya n'umugambwe w'abadasigana wemewe n'amategeko ngaha mu Burundi. Niyo uri kuvuga ngo wemewe n'amategeko mu gihugu wewe ni nk'uko uvuga ngo jyewe mfite umugore ngatemewe n'amategeko ngo ntwara ibyo ntibyumvikana n'amahirwe y'amaradiyo rero mu mvugo mu kuganira murazi ko atashami ifise batazi hano nawe yo kwifuza kutuganira iyo zavuga ngo ni ishami navuga ati abadasigana umugambwe kawunda utarikira mu gihugu atari twebwe na wenye narabitse catumye ibyo basaba bidakunda
mugamurazi ko hari abaserukira kamwe
iyo bamaze iminsi myinshi bari hanze amategeko y'umugambwe akabavuga ati yebwe badasigana
muhani jambo
n'amezi
muhani
barimo birabagora na leta basaba tuti umvuko guca bugufi mubyo dukora guca bugufi nico cyambere gihamba kandi nica cyatumye dushoboka kuza turaganira twumvira icy'umwe arabizi je nta mudasigana n'umwe tutaraganira Tatian arabizi yuko naho bari bafitanye ingorane na ngari impenda bacanye mu kuko n'ubu uriko uravuga ngo Tatian ntibasabikira ngo abadasigana uwo mugwi ushaka kugaruka nawe arazi ingorane ziri muri bo ko baracanyemo na ngari impenda ingorane ariko ku ngorane bari bafise twaragerageje tukumviriza umwe byashoboka icyo fasha uno munsi rero twebwe icyo tuvuga imiryango ku mudasigano wari wese ashaka kugaruka gukorera ubwambwe dushaka ko dusubiza hamwe dushaka ko abadasigana b'igihugu uwagiye n'abagiye mu bindi biganiro turafasha imiryango
iruguye ariko Olivier nk'uko numva tasia nkumva nivyo Eric yasavye ni bimwe mu gifaransa bavuga ngo la balle dans votre camp ibiri kuba numvume ngavuga ati ubunye aho ivyo bintu vyoza vyugururikira ni mu minwe ya Olivier ubu afise iprona yemewe n'amategeko.
Ye uca neza neza nuko umuganga w'abadasigana kandi nabemeye ntegerezwa gukora kugira ngo abadasigana bose babigomba kandi babyifuza bagaruke. Icyo ni igikorwa dukora ndasiga narazi ko tumaze kuganira nzosubira ndatuganire twubirize ibikorwa kuko igikorwa nta mugambwe wigera ukomera utagira abanywanyi ariko umugambwe ntukomezwa n'abanywanyi batubaha amategeko cyane bigize kagarara. Nivyo rero iyo ngendo yo kwigaragara nje tuganira tukavuga mbega umwe wese kugirira neza umugambwe mbega gute kandi twama tuganira abantu twahuza nizera ko ibi bavuga nicyo twakwita nide yanyu tutegeza kubikora tukabishyira mu ngiro kugira ngo abadasigana bose wahuwa yababaye uri yanye tuwumvire icyoshoboka dukurikije amategeko agenga umugambi.
Eric Lusaka Zambia ngira ngo akabazo kawe washoboye gutahura wumvise ibyumviro by'uruhande rumwe n'urundi.
Yego mbafate cyane natahuye.
Urakoze ugire umunsi mwiza Lusaka Zambia. Ego turase na Ndoricima kuri ndi murongo wa telefone. Ndoricima uratwumva?
Umva nego.
Uherereka Ndorici?
Nanje ndingaha muri Rusaka nyene Zambia.
Nawe uri muri Rusaka Zambia akabazo kawe kwa Tasia Sibomana hamwe na Olivier Nkurunziza.
Okay murakoze cyane kuma umwanya kugira ngo ashikire ibyiyumviro fite cyangwa mbaze ikibazo fite. Jewe muri sanswe ntabwo nkuze cyane ndacyari muto mugabe ingorane zamaze iba mu bintu bijyanye n'imigambwe ndabyumva kandi ndabikurikirana rwose. Rero akabazo kanje ngira mbaze naka ni kuki abantu bavuga ko aribo bize kandi bari hejuru cyane bize amashuri menshi ugatusanga iminsi yose injyane ziriko zirava mu migambwe kandi aribo bari mwaba babarize aribo bari bakwiye kujya hamwe bakavugana neza kugira ngo batorere inyishu y'ibibazo dufite bafitaniye mu ntuze mu migambwe. None ni kubera iki badashobora kumvikana kugira ngo habe umugambo umwe ariko bareke kujya barigaburamo ibintu by'imwe? Ibyo nabyo nyine biratuma twebwe ugwaruka turiko turakura tutabona iyo turiko tutera tuca. So rero ikintu je nagomba kubaza ni igiki kinyegeje hagati mu mugambo kugira ngo haze haravuka imigambo yindi ugasanga imigambo yabaye myinshi kandi umugambo wategeje kuba umwe? Akabazo kanje nako.
Urakoze Ndoricima. Tasia usivye amatati ari hejuru bose bavuga ngo ipronariciye mwibicaragize iki hari hayicinyegeje mwibikanye hagati yanyu nk'abadasigana muvuga ati aka kari hagati yacu ni wo muzi w'ibibazo dufitanye. Nico kibazo ca Ndoricima.
Icinyegeje cyo cyo kiriyo uko nagihereye ko. Harya hatice urugo karuva imbere. Mugihe uburongozi butari bwiza umu uwo hanze we kacaza kigira ibyo yishakiye muri urwo rugo. Iyo serugo ataruhagarariye neza ntibisanze ko umunyagahinda we kacaza kigira ibyo yishakiye. Ikigora ko rero haba muri iprona haba no mu yindi migambwe mu gihe na cyane cyane umugambwe wigeze kuba ku butegetsi harimo abama mu mutwa iwabo bagomba kwama mu bibanza by'ubutegetsi bagaca rero ari busanga bashobora ka karanga mutima k'umugambwe wabo bashobora kuba arabayita badasigana cyangwa bane mu yindi migambwe uko muri azi yacitsemo imice cy'ipfuma gusa zaba tubivugira iwacu gusa. Harimo abantu bama bibaza ko kuronka ikibanza mu nzego za leta ari itegeko kandi naho yaba ari umwakironshi acagomba ko uwo mugambwe ucukora ibyo ashatse na Olivier yigeze kubivuga haboneka ikibazo ari icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu atani ikintu kinini ariko aramara mu nzego ugasanga agomba ko umugambwe ukiyukurikira uwo muntu kugira ngo ntihagire ikitagenda neza cyangwa icyo umugambwe uri ku butegetsi utari gukora neza cyo haba kivugwa n'uwo mugambwe arimo. Ibyo rero byashikira iprona icyo gituma kenshi abo bagiye muri izo nzego usanga bahakwa kuba ara sende depite gusumba bene uwo muganga mugani wabo ati bene muganga n'abanyamuganga icyakabiri nuko umuganga uri kubutegetsi bonyine bidutinya kubivuga harya anawurize ndaje ko abizike ko umuganga wiwe turayaga twaravuganye umuganga uri kubutegetsi bifite mu ruhara runini ndakubwire ko mu makoraniro yo mu makomini aheruka naho bitari byakunze neza mugabo hariho intambwe twari twateye yo gusubiza hamwe abadasigaye mugabo umwibaza ko byanswe na bawurizwe arangira araza kutubwira je ndabizi uko twarabivuganye ababyanse n'abategetsi
bisigura
ko mu gihe babona bati uyu mugambwe kanaka urashobora kutubera intambamyi haba mu kuronka amajwi cyane mu kuvuga ibitagenda neza mu gihugu niwo uwo mugambwe uri kubutegetsi urawucura bupfuni na buhoro ukawubuza iburyo n'ibumoso ari byo bishikira ibona ari byo turimo ibyo rero ntitubihishe ko abize nabo nyine bashikirwa n'iyo ngorane nibyo kuko nabo nyine n'abantu kandi nibo baba barondera n'ibyo bibanza benshi ugasanga rero bari bagiye akarangamutima ahubwo bagiye kwiyumvira iby'ibibanza gusumba iby'akarangamutima k'umugambwe cyangwa inyungu z'abadasigari
iyo ni
n'ibindi byinshi mugabo twabona
reka tubanze tugarukize ngaho iyo ni yindi ngingo ego Olivier Nkurunziza arumvise yindi ngingo Tasiyansi Bomana agarukanyemo ati n'umugambwe uri ku butegetsi hari igihe canke woba waragize avuze ntavuze ngo hari igihe yemeje ko CNDD-FDD yagize uruhara
yagize uruhara n'amazi azaretse gukurikizwa wagira byatumwe n'iki
Olivier sende DFDD yaragize uhara
ikimanza cyo icyabera bazavuga ikimanza nuko ikimanza cyararangiye kandi urubanza bararutwaye no muri EAC rurabatsindwa turabatsinda neza cyane nibaza yuko batobesha amakungu iyo abantu byifuza gusubiza hamwe ntibovuga ku bintu Nokoriki ariko ico namambuka umugambo w'adasikana igihamba ikinini kiwica neki ndagasuzugura abantu gusuzugurana nigiye wanshobo iki atari jewe ndagikoze byose byotuma bimeneka nivyonye ubiravye rero nawe bihuriye n'umugambo uri kubutegetsi ikindi gikomeye abantu bashobora kwiyumvira nuko hariho abadasigana babona kubega barapfukanye gute ko ataribo azogaruka atagarutse ari perezida w'umugambwe atagarutse ari umunyamabanga mukuru atagarutse ari vice perezida ko ibyo bintu byose
bitogaruka
mu yindi migambwe
Olivier muri make
mu wundi mugambwe
bivuga nacyo
garaza uvuga ngo
rero
nshaka gushika ndumudasigana
gushitse ko agariza amatora none ibyari waza bivuga kandi bica mu matora rero uvuga ngo zaba perezida utarana tuba atakoraniro riraba ngo rikwemere gutoze
basaba atasiyana baragiye mu yindi migambwe ariko birirwa baranyukana none twabagenza gute
ariko Tasiyana avuga ko ari muri itemewe n'amategeko kandi itavuga rumwe na leta hanyuma none ga Olivier kaya kabazo nakwajije Tasiyana avuze ngo ntiyadidanije yavuze ati CNDD-FDD agize uruhara mu gusambura iprona yacu wewe ni ego canke ni oya
oya sinakwishura ngo oya ngo canke ico navuga nuko ibyo arivyo byose umugambwe uri ku butegetsi nushobora kuvuga ngo ugira uruhara rwo gusambura umugambwe ahubwo n'abanyamugambwe bunyene bashobora gusaba intererano y'iki canke kiriya nawe umugambwe uri ku butegetsi ugira usambura umugambwe mu gihugu udaciye ku banyamugambwe biragoye ahubwo n'abanyamugambwe bawusambura bagasaba n'intererano hacanye hariya ariko icyo no kwemeza abasambura umugambwe n'abanyamugambwe
ni ukuvuga ko abanyamugambwe bashatse gusambura umugambwe wabo basaba imfashanyo y'indi migambwe ati dusfashe dusambure umugambwe
urumva yahejeje kucishura urumva ingorane ziriho
Elvis yavuye ku murongo wa telefone. Hariho Ndoritrima muri Zambia Rusaka yari yabajije akabaza avuga ati iprona nimubona ko muri komunigisha akarorero kabi ngo abana bagikura bakiri bato n'umugambwe wa kera watangura iyindi migambwe. Ako kabazo ni ku ruhande rwa Tasia, ni ku ruhande rwa Olivier. Mwese mugira icyo mukavuze ko
duhere kunyerekeye ntiyabeshe akarorero koko turiko turatanga sikeza cyane. Mugabo nabo nyene nahari bato nibaze baramenya gutandukana icyatsi n'ururo. None ibi turiko turavuga ntibazumva, ntibumva ikibazo gihagaze. Mu gihe tuvuga tuti uruhande rw'iwacu twebwe turi pre yuko tuvugana tukaraba amategeko tukaraba ko ideoloji na vizio tukiyisangiye, hanyuma tukaja hamwe kugira abadasigana bose tubegeranye inyishu nayitanze. Abazi rero nabo biteze utunyoni. Icyo ni kimwe kandi nabivuze Olivier imbere y'uko atogwa yaratubwiye ati biheze unonyere zosha tuja ukizi uko twari twabonye ingorane zo z'amakoranire yo mu makomine ababujije 2002 batabo rero ko bazaba bamaze kutubira mu nzira nta wundi nta yindi ntambamye reka tuje kuri iyo nzira rero ejo naza avuge ngo ibi bintu sinari nabivuze atubugane atubwire ati ntambamye bayiyi nawe kabu bukuru wayivuna kumugumya avuge ko ataraye ntambamye hanyuma nabivuze kandi nubu ndabisubiramo nta sende devide bigomba ko hari n'indi migambwe iyo muri opozisiyo ikomera ihereye kuri ipfona ibyo n'ibintu sikinyegezwa cya pasika turiko turavuga mu gihe rero nk'uko ori yabivuze hariho abadasigana baca bagomba kuyifasha muri iyo ntumbero akica urugo karuva imbere nicyo gituma rero ubu atagomba kuba nk'abarongozi babi bari bahitiye nasanga akaro rero harya umweruvi bukuru niyaje imbere yabo kumugumya natwe tukaja imbere yabo turongoye nicyo nta n'umwe azashobora kutumenya
ego Olivier Nkurunziza ndori cimpa muri Zambia ati iprona muri komura twigisha karorero kabi nk'abana bariko barakura kandi ari umugambwe wa kera uremeranya nawe
giye muri karanga mutima kawo nuko n'amategeko yawe yubatse nta kintu kibi kirimo ariko ko bumva ko uca muri
urukura twumvaga Olivier
turashaka ariko icyo nemeza nuko ako karorero kabi ko karabaye kuko burya karorero ko gucanamo ko kugira ingorane ariko igihambaye nuko igihe cyose abaye ingorane abantu bayicarira bakayitorera inyishu gusa nagomba ndamuremeshe ko akiri muto ntagire ubwoba abona uko yumvise ahari ingorane bite bite guko abantu baratsinda bakayitorera inyishu ariko icyo nshaka kwishyura tasiyano nuko yo kumva ko twebwe uko twamye tuvuga n'ubu niko tukiri nta mudasigana twifuza ko tuganira kugira umugambi ukomere tuzokugara imiryango n'umunsi n'umwe nta n'umunsi n'umwe n'uyu miryango iruguruye umudasigana yazavuga ati ni ukuri twifuza guterera kugira umugambi utera imbere uku abantu basubize hamwe barabe ko uwico bapfuye ni iki icyo jewe sishobora kucana ariko icyo nashobora kwemera nuko bavuga ngo jewe ngo hatabaye iki ngo umuganga w'abadasigana sindawugarukamwo ahubwo azoca nigira kwitorerwa mu yindi migambi uko yabivuze n'ubu ntitumubuza ko kwaca mu wundi mugambi ariko twamwifuriza ko agaruka agakorera umugambwe uko nicyo cyonyine niho imyaka fizotasiyano niyo kwereka abo bana bakiri bato gufasha kuko niyo bapfira nabi bazovuga bati tasiyano yishinzwe kuvuga kuri kwa Amerika ariko mu bikorwa nacyo barayadufashije
mbega Olivier muri prona yo kumugumya hariho harimo abakera bakirimo benshi
batasigana byosega itraje dose uretse kumbura kwa gasore bo ariko barasaza ariko nta mudasigana n'umwe yaba muto yaba ukuze bose barimo twese twakuriye mu mugambwe twese turabizi kandi umugambwe ibyiyumviro byawo turabihagarariye nta mudasigana n'umwe twovuga ngo akuze cyangwa adakuze bose barimo mu ntara zose
aho narishaka kubaza nk'icyo Tasiano muravugana na bamwe muri ngira ngo abatanguriye umugambwe kuva na kera n'amatati bayavuga ku iki iyo muvuganye nabo
bavuga ko erega baratinda bakadamwa hajya ngo havuga uwo bubezwe uwo buteruranywe n'ikibo ntacyo bakivuga aha twanagombye guca ku masonga kugira ngo kubera nari nzi ko tuje kwereka intumbero ko hari ikintu kigira gihinduke kugira abadasigana bagira icyizere n'ahandi two bigaruka ko ntawo bivamo n'akamaramaza ikigura ko abo bakera rero barababara bakabura nyine babigira mugabo nta kundi none ko batari bwimigiye ko batari bwiyahure biraho hiyahure warozwe kandi ho birababaza n'ukwiyahura umuntu yo kwiyahura mugabo hiyahure warozwe nk'uko nabivuze ica nyuma nagira mbwiremo na Olivier yaba yibaza ko jewe nzoza kaba udasigana nje kurondera ko nza mu nzego ica nkiriya ataba adasigana serukira ntiyibaze ko nzohava nzozejo arazi neza ko mfise abadasigana serukira arazi neza ko hari ijambo nshikiriza bigashyika ku mutima abadasigana batari bake gusumba ibyo yibaza cyangwa azirengagiza abitsi niba yibaza ko abo bose rero azoza ararondera ko umwe yizana hajya azoronka kandi nibaza yuko ntumbere yo gusubiza hamwe badasigana uko nabyibaza kwa yumva siko ndabibonye no munsi
ndeka twakire Laurent ku ndi murongo wa telefone Laurent ikaze ku jugi America uherereka Laurent mwiriwe
niro ndimunara muyinga mu Burundi
muyinga mu Burundi akabazo kawe kwa Tasya Nsibomana hamwe na Olivier Nkurunziza
yeke akabazo nashaka kubibariza nashaka nabazo yuko nakuntu abo bantu batandukanye mu mugambi wa Tasya na Prona bokongera bakungu bumwe bakongera bakabasirana niko nababaza
akabazo bakishuye reka uratugutumire guhava usura kumviriza ikiganiro cyose kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu ko mugira umusimiza ngahi muyinga
Ego murakoze mbere umunsi mwiza.
Ego turiko dusanga basozera kino kiganiro Tasya Nsibomana rero kugira ngo ano matati aheri. Muyamaze mu gihe kirekire. Igikwiye gukorwa ku ruhande rw'abafise iprona mu mategeko ubu igikwiye gukorwa ku ruhande rwawe igikwiye gukorwa n'abadasigana baba abari mu miga mu bice bitandukanye baba bavuga bati twarabihevye twabivuyemo nica.
Ubwa mbere na mbere ho gwaba wabo mucu y'ucankuriya nukumenye icyo turondera be turondera ku mugambi w'iprona wo kumera kugira dushike kuki icyo kibazo tutakishiye tutakikibaza nta na kimwe tuzokora icya kabiri mbega ubu iprona koko uruhara yategereza kugira mu gihugu muri bajya byose zega igihugu ntarashikiriza abadasigana bonyine niko iri kwirarukora kabisa twirimbure twese turabe umwe wese araba ati mbega ingorane z'igihugu aho iprona yategeza guhagarara ni intumbero yari kwereka abarundi n'amakungu niyo iri kwerekana ubu icya gatatu ingorane zihanze abadasigana iprona irayirazi idasinziriye koko irayirazi idasinziriye uko genda kubesha hari ibibazo bishikira abadasigana bibashikira abantu mu masite nijoro bakantelefona mu ijoro sinibaza ko barara baratelefona bo ku mugumi hajya baba bazi igituma mbona miyo urivye arabizi icyo kibazo twarakivuganye icya gatatu icya kane mbe none umuntu atangura kwibaza ngo hazoza naka agomba kuba iki cyanke kiriya yumva yangorana izohera gute umuntu aciyumvira gutwara atagira uwo atwara hari umuntu yaneye inkuru mu banyapolitike bo muri iki gihugu aravuga ati jeanse pas bete ati sindikije uje gushika hano kwibagira ko mbaye wa kabiri kuri naka ariho naho bankomeye ati mugabo kubera ubutegetsi bugomba ku bindi bigenda ukundi ntegereza kuba uwa mbere ata wa kabiri nkurikira ariho ko mbaye wa kabiri kuri naka nzi neza ko ariho nakuremera politike mu izo rero bo kumugumya ntibabyumve nabibaza ko baryoherwa no kuba uwa mbere ata wa kabiri ariho turacyari kure ntituramenya icyo turondera reka tubanze tujya hamwe tube benshi turabe ko amategeko n'intumbero ya iprona ariyo iri kuyakurikizwa hanyuma duhamagare isinzi ry'abadasigana ritore uwo azobona yotambutse ijambo ryabo yohagararira inyungu zabo n'iz'igihugu kimushyira imbere n'ahandi we gutangura kuvuga ngo jye nije ndi perezida utararaba ko abadasigana bakwemera ntibyabindi by'uko utorwa n'umugambi uri ku butegetsi ugaca wibaza ngo abadasigana bagutoye
Hanyuma ga Olivier nawe icokorwa kugira ngo amatati pro namazemo igihe ahere amashami imirwi yijya nino isubire ije ku muzi umwe hama musenyere ku mugozi umwe nica
cyane no byatasana nuko ikintu gihambaye kandi none buya mu mugambi w'atasikara tugira ikoraniro kaminuza byarahe yavuga ngo dusubire dutore jewe nico kintu kikimugoye abadasigana igihambaye nuko babanza bakaja mu nzego z'umugambi wa komine atandukanye
ndiko ndakubarira
atandukanye
bagakora kumubwira ni ayandi matora yagera mama wanjye
iyo ngwara yo kuvuga ngo mu mugambi nta wuzenye inzego z'umugambi bo nuko bashaka ngo tacano yabo wa kane cyangwa wa mbere ahubwo igihambaye ni ukuvuga ngo ikintu twipfuza nuko umugambi ukomezwa n'abanywanyi bawe mu makomine yega cyano inara cy'umwe abanywanyi ndazi neruka mbiryo ndabizi hasi cy'abantu nana hasi abafite abizi sinikwa ndabivuga nangora kandi ingorane bagiraniye nabanga imenda bahorana arati
bereka bajya tubareke ko no musi batahari
nuko tugenda turafasha
abakomine
kandi bicho
cyo
cyo cyo
abashanya
no mudasigano wari mu Yesu yifuza kugaruka yubahiriza amategeko y'umugambi yifuza ko umugambi ukomera nicyo cyose gifasha nari mugabo kuvuga ngo yewe nshitse imigwi y'abantu ntwara ngo ntayikubwo ngo njengira gunde abadasigana nabazanye by'impende uri kuri ngenzi kuko nabo nyine bafite ibyifuzo byabo n'ibyiyumviro byabo ariko icyo nemeje abadasigana ntukiyumvuka tubivuga ku iradiyo ko nuko tuzoguma tuganira turaziranye mu ntara turaziranye mu makomine uko byari bibiri mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu siko biri mu
myaka ibiri uko byari bibiri
kandi ntasigana barabizi yuko ibiganiro bya politiki bitabera kuri radiyo mpuzamahanga
si ibiganiro ni twari kumva ibyiyumviro bya bamwe n'abandi sinatwebwe tujeje guhamagaza ibyo biganiro reka twakire Isa kuri inzi murongo wa telefone Isa ikaze ku ijwi ry'Amerika Isa uratwumva Isa urahari ku murongo wa telefone Isa turumva tudashoboye kumvikana ku murongo wa telefone urije waruvuze akantu k'ibiganiro uvuga ati ntibibera ku ijwi ry'Amerika nibyo siho bibera ariko hari
ndashoboye kukavuga washaka ngo ndabivuge ngo kugira ngo abadasikana ngo mbe ntewumbere ngo duhaye ngo kuba batora cyangwa amatora zoba ndavuge ibyo bintu ntibibera mu isaha imwe n'iminota itanu ahubwo ntiturabe intumbero abantu bifuza mbega intumbero y'uko abadasikana bifuza gusubiza hamwe murayikeneye yewe nange ndabivuga nifuza abadasikana bose bagaruka mu ruhongore tukarabica tugoye tukabitorera inyishu ariko ko mbaza ngo ntibishore ngo ego cyangwa oya uburi kurambaza ikibazo nawe nyene wumva ko atanyishu nyene cyangwa uwo gushaka gusa kugira wumve ko umuntu ariko aravuga cyangwa atavuze nayo inyishu umuganga w'adasigana abantu twagwa n'umuntu umwe bafite inzego zicara idosha mu nzego tugende turatanga intumbero kandi twaba dutanga intumbero bigashika
hanyuma izo nzego zitandukanye za iprona yemewe n'amategeko y'u Burundi muraziramutswa kuva mu kwezi kwa munani ivyo biganiro muvuze vyo babiri ku rutonde rw'ivyo mwimirije gukora mu migambi yanyu ya kazoza kavuba nimba atari bangaga Olivier
biri mu bikorwa byacu bya misi yose ko dutegereza kumviriza abadasigana batashi bagize ingorane ibicanyiriya ibyo dutegereza kubikora bwo na bwangu tukumviriza abadasigana uwimani wakinanirwa
ega kumviriza nuko bawumviriza bemera ko ari bubaserukira se diferan n'abandi batemera ko ari bubaserukira
aba ama imirwi itanduka imirwi itandukanye nayo gaurije yabatasiya yabanze yoyo hari
imirwi itandukanye tuzoyirondera ko se ubwambere cyo yirondera erega kase hano se ubwambere tuganira se ubwa kabiri n'ubwa gatatu
tuganira erega niko itema navuga ni umunsi umunsi nari nzi ko tuje gutera ishema kugira tubereke ko ahubwo tugiye gukomeza iyo nzira cyane cyane nicyo gituma jewe sinari nagiye nteguye ko
ahubwo yibiriza abadasigana
mugabo narinzi ko tuje kwereka abadasigana koko umugani wawe tugiye gufata yanjira cyane cyane mukwiteze kuko nta rezo nta bituma atari ukutamenya icyo turondeza
Manase turi kumwe ku murongo wa telefone ego turi kumwe ku murongo wa telefone uherereka Manase uri muri Zambia abari mu Burundi no mu Rwanda mwaturungikiye amatelefone turasaba imbabazi turiko turahamagara ariko ntibicamwo Manase muri Zambia akabazo kawe ku mpande zibiri za iprona
ndashaka kubaza ko bivuze mpande kuko n'umvumenge ntibumvikane kandi ari umugambi bakwiwe na rudozo kwa gatoya nari bavuze ko abantu mu Burundi umwengo twese tuvuga ikirini kimwe tutanze dufite byinshi duhuriza ko anashaka kuko turabana mu bice bitandukanye tukava no mu migambi itandukanye twese tugahura twa hamwe ariko kubera ukundi ndakwa bamwe n'abandi ugahura n'ibintu badahuri kuba ko bigatuma ibintu byotumanye n'igihugu kica imbere bakaguma ariko ariko ba batagomba kubihuriza ko ahora uyu ntagomba kubona uri kuba kumwe sembo na neprona kira bya ko Burundi kure nyarage ko bifata nk'uko umukungu ariko baramara amazi yo cyaca cy'Burundi ko umuntu w'umugambi wa dushanye kuri demokarasi rero bikukira cyo 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 cy kubikesha iporona rero biramara maje ubwo nibarare nyene bisari hamwe bisire ko barengera ndatabo ndo ko bosa bibambu kandi ariko warubatira ukintu kimwe kirotuma umugambi wabo werekana ishyo nziza mu barundi no mu makobo
ndakoze manasenga muri Zambia.
Yego
Olivier natasengira murumvise ico manase muri Zambia abasavye nikizoshoboka vuba ko baguma bavuga ngo mucani tara mubera karurira abandi mwibuke ko ari mwebwe demokarasi yatanguriye ko mwavuze muti tugiye kubiraba ni muri kazoza kavuba murabona ko amatora yandi azoshika iprona ari imwe igwanira ku rubuga rumwe ikagwana n'indi migambo ariko iri hamwe kazoza ka cyane kagure
ni na kazoza ka kuko mugambo wadasigana uretse ko urimo nabakura bagasaza bagacengera cyangwa bakarambirwa cyangwa bakavamo bakaja mu yindi migambwe ariko abacipfuza bose kugaruka mu mugambo w'adasigana twese tuvuga duti tugwane ibyiziro bya rwa gatoni metro bishyira mu ngiro gute icyo ni ngombwa ni igikorwa cy'abarongoye umugambwe ntihagere n'abantu badosora no gutubeshera mu makungu no mu bandi ngo umugambo mukuru w'umugambwe ngo ntashaka kumviriza abantu habe namba twese twaba tubumviriza na n'umuntu n'umwe tutazorera kumviriza nabo tubona batari ko baraturongera ko nicyo gikorwa cyacu tuzobasomborosa tubabaze bati mbega ko mwanumye mwadekukiwe kubera iki mwumve ko dufise ishaka yuko abadasigana bose n'ufise ikosi iryo ari ryo ryose tumubaza cyangwa tukamwanumye.
Tasia mwumvise ibyo Manase yabasabye namwe murabona ko ari bizoshoboka muri kazoza kahagufi kuko bose baguma bavuga ati turabasabye mutubere itara
jewe nababwiye bariko barambaza bose yaba kubwi wanje nije nari ndongoye ubwo uruhande rwari ubwo kwa mukatsi mu 2009 mu gusubiza hamwe abadasigana mugabo ubutegetsi bubi ntibwateze gusubira kusubiza ibuti iyo ntumbero twari twafashe gushika ubu munsi rero hagiye harakurikirana abarongora umugambwe batigeze bashyira imbere iyo neza y'umugambwe n'akamaro kawo aricyo gituma nari mbajije mona miorize ubwo kuko twari twabisezeranye ntidusubiye kuvuga imvugo mvubikano muri ibi ni kibazo nkora muti murumva abatelefoni bose ntituzi ko ari n'abakora ari abadasigana gusa mugabo urumva ko ari abantu banyotewe ijambo rya iprona banyotewe umugambwe iprona ukomeye uhagararira inyungu z'igihugu n'abanyagihugu enda rero tureke gutsindana tuvuge tuti umugani wa Olivier ntawe aje kuvuga remodalite zo ngo intoze yo gusubiza hamwe ngaha mugabo kuvuga ko ari umugandi n'abanduka twishinze kuvuga ego bimunanira gute eswe hariho ikibazo kigoye cy'ukwishyura ngo jewe ndemera ko umugambi wo gusubiza hamwe ngiye kuwushyira imbere y'ibindi byose nicyo tunanira na gute niba waba ubyemera ku mutima jewe ndabyemanga bwa nk'uko nababariye turi babiri cyangwa turi batatu urumva ugushaka kumwe ntigukwiye kubwira ikibazo gito cyo gitoza inyishu ngorane nawe hagati
nuko rero
Jesu nundi bora ni tashana ayi fise kugira ngo nico kibazo ngahango cyane nirayi abadase neti mijangi ruguru yagamba ashaka ko tuganisha kibazo cha kumugumya mijango ya bayuguru tukiganiye
ariko hariho nuwabigarutse ko aravuga ati nimwebwe mufite umugambwe urumva kugira ngo ibibazo bikemuke nimwebwe mwarimo kwiye no kurondera nabo bantu mukaza mukavugana
turabemereye kuzuza barondera kandi kugira twumvirize ko ibyo bavuga bihuye n'amategeko n'icivugo c'abadasigana tugira tubishyire mu ngiro nta ngorane niwe tuzogira kandi n'ushaka kwigira mu wundi mugambwe kuko azoba yumva umutima w'ushaka ntituzomubuza ariko twamubajije ko icivugo ciwe co kugaruka akigifise.
Yego urakoze Olivier Nkurunziza nino kuri uwo muhango muhaye abadasigana batandukanye duciye dusozera ikiganiro muri sangacuno munsi tukibutsa ko muramutswa iprona yo kumugumya ejo nitwongera kubikora ko nkuko twabikoze uno munsi muzo twitabe.
Murakoze cyane yandi baheza gire mukomeze ibiganiro byiza nejo ni mwadutuma ko tuzakwita.
Murakoze cyane Tasia Sibumana namwe mutwara iprona itavuga rumwe n'ubutegetsi itemewe n'amategeko mwakoze kwitaba ubutumire bw'ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane kandi ndashimiye na Olivier nawe yibaza ngo nagitwaye ku ijwi rya Amerika uramubwira ingene wanerefo.
Murakoze cyane gose
na buje make.
Ego urakoze cyane. Murakoze cyane. Abandi dushimira ni Facile Gebehu yari muhinga bw'ivyuma na Engineer Chang Diane Nahazwe niwe mwari kumwe kuri micro mandanye kuryoherwa na programme y'ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda.
It's the MP record. Dr. Mash Production. Holy Seven, your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Yeah.